murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Inshuti z'ijwi rya Amerika mwirango amahoro, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma mbahaye ikaze muri gahunda y'iwanyu mu ntara. Abasheshe akanguhe n'abatishoboye mu nkambi ya Nduta y'impunzi z'Abarundi ziri muri Tanzania bugarijwe n'ikibazo cy'imibereho mibi.
Kera twari twaramenyeye kurya akanyama, none ntako turya, ntacyo tufise tukagura. Nk'uko bari bakwiye kubura bakaduhindurira uduharage, none ntatwo ntiturya uduharage, nta gatoke turya, nta kumbati turya. Ubwo bugari nabwo baratwangiye bamwe.
Uwo ni umwe mu basheshe akanguhe baba muri iyo nkambi, asobanura ubuzima abatabasha gukora babayeho muri iki gihe. Inkuru irambuye kimwe n'izindi twabateguriye ni mu kanya, ntimujye kure. Mbere ariko yuko tubagezaho amakuru y'iwanyu mu ntara, reka mugenzi wacu Aloyse Bigirimana abanze atugezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Urakoze Geoffrey. Ibisasu byo mu bwoko bwa rokete byaratewe ku kibuga cy'indege ku murwa mukuru Tripoli wa Libya ejo ku munsi wa gatatu, ni mu gihe abashikiranganji b'imigenderanire b'ibihugu byo muri ako karere baterekanya guhura kuri uyu munsi wa kane muri Algeria kuganira ku ntambara iri muri Libya. Ikibuga cy'indege cy'Imitiga cyarahagaritse urujya n'uruza rw'indege amasaha atari make inyuma yo guterwa rokete zitandatu haheze iminsi icyenda gusa cyari cyarongeye kugurugwa. Umushikiranganji wa Algeria ajejwe imigenderanire n'andi makungu yashikirije ko bagenzi be bo mu bihugu bya Tunisia, Misiri, Sudani, Chadi, Niger na Mali bahurira i Alger ku murwa mukuru kurabira hamwe ingene hoba ibiganiro bya politike bihuza impande zirwana mu gihugu cya Libya. Leta ya Perezida Donald Trump igiye gushyiraho amategeko y'ima visa zo kwinjira muri Amerika abakenyezi bibungenze bafite umugambi wihishije wo kubyarira muri Amerika kugira abo bana bace baronka ubwenegihugu. Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Amerika butekanya gutangaza ayo mategeko kuri uyu munsi wa kane, nk'uko abategetsi bazi iby'iyo mugambi batashimye ko amazina yabo agaragara babishikirije. Umukenyezi yibungenzi azosabwa guha ambasade y'igihugu ya Amerika mu gihugu ciwe asabiyemwo visa izindi mvo zikomeye zitandukanye zotuma ahabwa visa yo kwinjira muri Amerika. Ibwirizwa shingiro rya Leta Zunze za Amerika riha ubwenegihugu umwana wese avukiye ku butaka bwa Amerika. Perezida Donald Trump yamye avuga ko azohagarika iyo ngendo, ariko bamwe muri leta yiwe bavuga yuko bitazomworohera. Donald Trump nyene jo kwa gatatu yaremeye ko hari abasirikare ba Leta Zunze za Amerika bakomeretse mu mitwe igihe Iran yatera misile ku kambi zibiri barimwo muri Iraq. Yabibwiye abamenyeshamakuru aho yari i Davos mu Buswisse mu nama ya buri mwaka ku butunzi ku isi. Trump yamye avuga ko ata musirikare wa Amerika yakomerekejwe canke ngo yicwe na misile zatewe na Iran muri uku kwezi kwa mbere ku itariki y'umunani, aho Iran yihoye umujenerali wayo Qasem Soleimani yishwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu ndwi iheze abasirikare ba Amerika 11 barakuwe muri Iraq n'indege bajanywa gusuzumirwa mu bitaro bya Amerika mu Budage no muri Kuwait ku ngaruka batewe n'ico gitero.
Washington, ijwi rya Amerika.
Abategetsi mu Bushinwa bariko barugara ibibuga by'indege hamwe n'ibituro by'amatereni bongera barahagarika ingendo ndende z'amabisi aja hamwe na yava mu gisagara cya Wuhan mu Bushinwa. Ni mu ntumbero yo kugabanya ikwiragira ry'umugera ufatira mu bihimba byo guhema wateye muri icyo gihugu. Uwo mugera wiswe coronavirus mu Cyongereza umaze guhitana abantu bashika 17, abandi barenga 440 bararwaye. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ntiryashoboye ejo kuwa gatatu gufata ingingo nimba uwo mugera wo kwitwa intambanyi ku magara y'abantu ku isi kandi kukwiye guhagurukirwa byihuta. Iyindi nama itekanijwe kuri wa kane i Geneve mu gihugu cy'Ubuswisse. Abantu bashika kuri 19 barishwe ejo kwa gatatu igihe aborozi barondera ubwatsi bw'ibitungwa bo mu bwoko bw'abamiseriya ni muri Sudani batereye imihana y'intara ya Abei ku rubibe na Sudani y'umanuko. byavuzwe n'inteko zawo ni zagiye kubungabunga amahoro n'umutekano muri ico gihugu. Abategetsi bako karere bavuga ko abafuye barenga ibitigiri byatangajwe na ONU. Intara ya Abei yamyimwo amatati kuva Sudani yo mu manuko ironse ntahe yo kwikukira mu 2011 mu gihe hamye ugutana mu mitwe hagati y'ubwoko bw'aba Ngoke Dinka muri Sudani yo mu manuko hamwe n'aborozi baba Misteria ba bo muri ico gihugu.
Urakoze Aloyce Bigirimana kutugezaho ayo makuru. Reka noneho tuze iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Duhereye mu Burundi aho umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu wa Prodehash uvuga ko mu mwaka 2019 abantu 150 bishwe, abandi bakaburirwa irengero, abandi ndetse bakanahohoterwa. Raporo y'uwo muryango ivuga ko abenshi muri bo ari abatavuga rumwe n'ubutegetsi, gusa mu bakorewe ubwo bugizi bwa nabi ngo harimo n'ababuyoboka. Ku murongo wa telefone ndi kumwe na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru uri i Kigali mu Rwanda. Claver, iki cyegeranyo kiratanga umubare wa 150, aha baravuga bishwe gusa ni umubare rusange cyangwa na bishwe 150?
Urakoze cyane Jofo Mutagoma. Iki cyegeranyo ntikivuga 150 gusa, kivuga abarenga 150, kuko haharugwa abagera ku 466. Aba bose rero bakaba bishwe mu bice bitandukanye by'igihugu kandi mu gihe gitandukanye, mu mwaka wose kuva mu kwezi kwa mbere gushika mu kwezi kw'12 guheze. Intara zitatu zishwemo ngo abantu benshi ni intara za Cibitoke, Bubanza na Ngozi turukamo umukuru w'igihugu. Hanyuma rero abishwe abarenga igice n'abatavuga rumwe na leta, ariko harimo n'abasirikari, abapolisi, hamwe n'urwaruka rw'imbonerakure. Abagirizwa ubwicanyi ahanini akaba ari inzego za leta nk'uko uwo muryango Prodehash ubivuga.
None se baravuga ko babahoye iki?
Aba Prodehash baravuga, Prodehash iravuga yuko bahogwa ivyimviro vyabo vya politike nk'akarorero, kuko kugera mu kwezi kwa kabiri k'umwaka uheze ngo hari hakirondegwa abatatoye igirizwa shingiro ryo mu mwaka wa 2018. Abatatoye ego ngo nibo bariko bararondegwa cacane urwaruka. Ariko mu kwezi kwa gatatu umugambwe Senel urongwa na Gatogwasa umaze kwemererwa, uruhigi rwace ruhindukira kuko umugambwe ngo wagaragaye ku rubuga nk'ushaka gucarenjinga canke gutwara abanywanyi mugambwe uri ku butegetsi, maze barahigwa buhungu kugira ngo bateshwe batebo moke. Abasirikare n'abapolisi nabo ngo bakekwa kuba boba bafitanye imigenderanire n'imigwi irwanya igihugu.
None ko Prodehash itunga gatoki inzego za leta harimo n'iz'umutekano gukora ibyo ngibyo, zo zirabivuga wiki?
Izi nzego z'umutekano mu mpera z'ukwezi guheze ijwi rya Amerika ryavuganye n'umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye yarahakanye, avuga ko inzego z'umutekano atamabizi gikorera abanyagihugu. Yanavuze ati abaciyumvira canke bakivuga ibyo n'abatakiri ku mwanya canke n'abaheruka ibyakera, kuko inzego z'umutekano ngo zisigaye zikora neza nk'uko umuvugizi w'igipolisi yabivuze. Ariko kino cegeranyo kiranavuga n'imigwigwana yishe abantu mu ntara za Cibitoke na Bubanza.
None ko basa nk'aho batemeranya kuri iyo ngingo Prodehash yo
ntibemeranya kuri ino ngingo, kuko umuryango wa Prodehash wo utunga gatoki inzego za leta, hanyuma inzego za leta nazo zikabyamirira kuzikaritira ibyatsi. Prodehash risaba rivuga yuko ibiharuro ritanga riba ribifitiye ibyemezo, amazina, imyidondoro y'umuntu kanaka baze batubwire kwa bantu bakiriho uwo muryango usaba inzego za leta koko guhaguruka zigahana bake ngo basigire bakora ayo mabi ukongera gusaba amakungu kubandanya amaze amakungu mana bya CPG gutangura mbere gukurikirana abakekwa ko izo byaha CPG ikaba yanatanguje amatongoza kuva muri 2017.
Ekave no nkuru ikigali mu Rwanda tugushimire cyane twibutse kandi n'abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ugikurikirana iyo nkuru ribuze kuyidutegurira neza amakuru yacu ataha. Urakoze cyane, ugira umunsi mwiza.
Murakoze namwe.
Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Teka dukomeza amakuru yacu, nanone turacyari mu Burundi. Bwana Gaston Ndimwo, icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu mu Burundi, niwe munyapolitike wa mbere umaze igihe kinini kuri uwo mwanya, aturuka mu ishyaka rya UPRONA, avuga ko yatunganije neza akaririnda kuryana, imwe mu mpamvu yemeza ko yamufashije kuramba kuri uwo mwanya. Ariko se ibanganya kuri ryo kurambaho kuruta abandi bose bamubanjirije ni irihe? Reka tubyumve mu nkuru ya Eloge Willika neza yateguye ayikesha ikiganiro cyihariye Ijwi rya Amerika ryagiranye na Gaston Ndimwo.
Ikibanza cy'ishyaka cya mbere cy'umukuru w'igihugu kuva mu mwaka w'2005 Mugambwe Sende DFDD wahuze ari umugwi w'inyeshyamba ziganjemo abahutu uruye ku butegetsi cyama kijamo umututsi aturutse mu Mugambwe wadasigana UPRONA ufatwa n'amasezerano ya Arusha nk'userukira inkehwa z'abatutsi. Ayo mabanga nta numwe bwayamare mu mwanya munini nk'uwa Gaston Ndimwo. Uwagerageje kwa Sante Terence Sinunguruza yicaye mu ntebe y'icyegera cya mbere cya perezida hagati y'umwaka w'2010 n'2013. Sindi mwaki ya jamwa muhimbe 2015 bamwe banavuze ko banafise n'akabira k'abakongomani. Ariko icyo bahuriza ko nuko yakuriye mu mugambwe w'adasigana UPRONA ukiri umugambwe umwe rudende aho wari ufise n'abana mu mashuri y'intango bakura bigishwa karangamutima k'uwo mugambwe washinzwe n'incungu yo kwikukira umuganwa rwirwa Gasore. Harabarabira hagufi politike y'u Burundi bemeza ko uwo mugabo yabaye imvukira ya mbere yo kumugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ijejwe amabanga atakindi cyamushoboje kuyagumamwo atari kuyoboka umugambwe Sende DFDD no kubukorera kuruta uko abigirira umugambwe wiwe bwite. Ijwi rya Amerika rimubajije yishura atagira umunwa ko mu byamushoboje harimo kugamburukira president Nkurunziza gusarakana ibyo ko adaserukira UPRONA.
Je nibaza yuko batandukanye ibintu sinakoreye umugambwe Sende DFDD nakoreye igihugu kuko umukuru w'igihugu ni Sebarundi kandi jewe mukuru w'igihugu akaba ari umutware wanje andaba amamategeko. Ibyo nkora byose ndabikora kuko nahawe ubutegetsi nawe. Urumva rero jewe sinakorera umugambwe Sende DFDD nakorera Abarundi nakorera Uburundi. Hanyuma rero icyatumye tushobora gukorana iyo myaka yose nuko nagamburukiye umukuru w'igihugu kuko nagamburukiye Abarundi kuko nishe nabahiye ivyo nemeye. Hari umwe abipfuza yuko ngambariye umukuru w'igihugu kesingize ngambariye umukuru w'igihugu kandi ivyampamiro vyose narabikoze vyose n'ejo akaba atakira umukuru w'igihugu icazompamira cose kuko je ndamufata nk'umuvyeyi twakoranye kandi dukorana neza cyane rwose. N'ejo akaba atari umukuru w'igihugu ampamagaye ampanura iki n'iki jewe zo kwitaba kuko iyo ampanuye byose ni byiza kandi nabishimye. Urumva rero sinakoreye Sende DFDD nakoreye igihugu.
Uko gukorera igihugu nubwo atabihuriza ko n'abamugwanya Bwana Sinzimwo yemeza ko injyane zarangwa mu mugambwe w'adasigana UPRONA arizo zatuma bamutanguriye mu mabanga bataragama.
Abo bose bakuwe ntibakuwe na Sende DFDD bakuwe n'umugambwe wabo. Ni ukuvuga rero n'umunsi kugira ngo kigeze mu cyumba kishoboye kumara imyaka nuko hakomeye ubumwe mu mugambwe w'adasigana UPRONA hareka kuba akajagari mu mugambwe w'adasigana UPRONA kuko akajagari kavuka mu mugambwe w'adasigana UPRONA niko kasaba guhindura mu kigeze cy'umukuru w'igihugu. Mu mugambwe w'adasigana UPRONA rero twafatanye mu nda kandi turakora birashimwa. Twebwe bavuge mu kwaha cyangwa mu mbavu cyangwa mu mugongo ntibiduce inkokora nuko tuzi ko umugambwe w'adasigana UPRONA ari umugambwe w'adasigana UPRONA Sende DFDD ari undi mugambwe. Nta mugambwe uje mu kwaha k'uwundi. UPRONA ni umugambwe wamyeho, ni ukuvuga umugambwe wa kahise kandi umugambwe uriho umugambwe wa kubu kandi umugambwe wa kazoza ejo. Mba ndi ngaha aho nzoba ndi hose niko nzobivuga ko umugambwe w'adasigana UPRONA uri aho. Abavuga baravuga mugabo twebwe igikuru nuko dukora twiburumba rero iyo ni inzira yo gucanisha Abarundi turabizi kandi twashimye mu rwego rw'amenyesha makuru kuko mwamye muza kutubaza tukaba bije twiyumvira.
Mu bihe z'amatora yimirije Gaston Ndimwo wasigura ko umugambwe wiwe witeguriye guhiganwa ufite intumbero yo kuyatsinda.
Sende DFDD n'umugambwe ufise imigenderanire myiza n'umugambwe w'adasigana UPRONA. N'umugambwe twakoranye mugabo si ukuvuga yuko UPRONA yacihinduka Sende DFDD. Si ukuvuga yuko sendi defte jachi yunuka iprona sendi defte de irukwayo iprona irukwayo kukukiri mkiyaheze urumba umu yose asamai iwe aza kurondela ukiwe sendi defte de irondela wanyuani kwao iprona ikironda wanyuani kwao nukubwa la yetu sahuja kwao wanyuani haivi usanga sendi de anu haya wanyuani sinja mbuzi nduru nani hano nengi nuhara wanyuani haani sanga haani yuko imezi kuko sendi defte de changi hini migambi yose mugutsi inda ya kuya wanyuani mungamu yose kana iprona ejo iprona ikatagutsi inda changu nizu kwa wanyuani muhini migambi ichoero inhawanya migambi ni tushua kujumba kumu kuko nta mugambi ukorera ubundi nta mugambi wubaka ubundi ni ukuvuga yuko umugambi wose uri yubaka tukazuhura amatora aheze twubaka umugambi wa Scanipona kugira nabivuze ni umugambi uzokora ibishoboka byose kugira ngo inyungu z'u Burundi inyungu z'abarundi ziwahirizwe
Mugabo yongera ko kutaramututsinze n'ubu witeguriye gukorana n'umugambo uzotsinda y'abasende DFDD cankundi eroje uri ka neza ijwi rya Amerika
Tugume mu Burundi aho inama y'abaministre yaraye yize umushinga w'itegeko ryatanzwe na Ministeri y'Ubutabera isaba ko President Pierre Nkurunziza agirwa icyo bise imboneza nkuru mu kuzirikana igihugu mu kiganiro agiranye na mugenzi wacu Diane Nahazwe yaraye agiranye mugenzi wacu Diane Nahazwe Mbabade yaragiranye na Maître Isidore Rushikiri wigeze kuba umukuru wabunganira abandi mu nkiko mu Burundi yavuze ko icyo gikorwa gihabanye cyane n'amategeko y'u Burundi
igihugu cyacu cyose kirategekanya ibidari byo bitujyaje z'umwakaka bihabwa abasirikare hari bihabwa abasivili hari bihabwa za politike bisigura icyo umuntu aba yaramaze nico yo gisa nico ba nk'ikidari mugabo kitari cyo ko nta kidari cyitwa gide ibyo ni ibintu biri mu mateka mu majambo y'amadini ari kiwacu leta igendera ku madini leta ni layike ijo yo mu by'amategeko mu bisanzwe nta ntisiguri cyo ntibigirisho bivuze hame kindi tubona nuko giti nkisho ubundi gitangwa n'umukuru w'igihugu wenyine none ko bakimuhaye ari umukuru w'igihugu niwe azociha canke azogihabwa n'abatwara
nta hantu na hamwe amategeko y'u Burundi atomora yuko umukuru w'igihugu c'u Burundi afite gushimirwa n'ababifitiye ububasha bakamuha ibiti canke bakamwita ikindi gitandukanye kirengeye kuba umukuru w'igihugu c'u Burundi canke kiza giherekeze ikibanza c'umukuru w'igihugu
umukuru w'igihugu mu bisanzwe ashobora guhabwa agashimwe ariko mu by'ukuri udushimwe dutangwa mu gihugu niwe nyine dutanga dusomye mu mabwiriza shingiro dutangwa n'umukuru w'igihugu niwe atanga udushimwe twemutwo niwe atanga ibidari byemivyo urumva naho bigorane nimba anabikwiye yarakwiye gushikiza abandi hanyuma uzomukurikira niwe yomenya ingene yogemegwa ico kidari akakimuha mugabo nta Hawi kidari urumva ko nawe bitabaho
nabo havavugaga metre yuko atari we yacihaye kuko ico ariko arasabirwa kwitwa ni ubushikiranganje bw'ubutungane bwabwiye inama shikiranganje yuko bashaka ko iryo zina rimuhabwa nabo bakazoheza babitwara mu nama nshingamateka
azobivuga gutyo nyene nta nokundi yovuga ariko urumva uko yovuga kose bifashe kuko icyo si kintu umuntu mukuru ahabwa n'umuntu mutoyi wenyine niwe yateza kwigenga ngo nakabwiye ati reka ibyo bintu mureke tubyihoze uzosubiza uyasanga bikwiye azonyambika uwo mudari yo kwambika umudari na leta yiwe ariko aratwara
ariko ntibavuze ko ari umudari bavuze yuko ari kibanza two kwitangira ngo cicubahiro mu gifaransa bavuze ngo yuko ari rang kumucira kuri urwo rwego rundi
n'ubwo rwego rwarateguwe n'ibwirizwa shingiro cyangwa n'amategeko y'u Burundi ruranzwe ntago nzaho ruri ntago ndumva mu mabwiriza y'u Burundi aho bavuga ngo hari igiti cyangwa ibanga ryitwa gide
Tu kivuga kuri ivyo vy'amabanga atandukanye n'ingene abayarimwe bashimigwa kuri no wa kabiri inama nshingamateka y'u Burundi yaremeje integuro y'itegeko rigena ubushimwe abavuye ku butegetsi bazohabwa mu bazobuhabwa ni perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza hamwe n'umuryango wa Melchior Ndadaye irya integuro y'itegeko yoyo umuyigo na kwiki nk'umunyamategeko
irya integuro y'itegeko nayo nyene nitomoye kuko nategeko ivangura ridafise imvo zihagije ababaye bakuru b'ihugu Burundi ni benshi abo bose ntabuze nta n'umwe yaje ari umunyamahanga gutwara Burundi muri abo bose yaba ufate Micombero ufate Bagaza ufate Buyoya ufate Ntaryamira ufate Ntibantunganya ufate Ndayizeye Domitien nk'abo bose nta n'umwe yaje ari umunyamahanga bose turabitwara Abarundi bose bafite ubwenegihugu Burundi ubwa kabiri bose bashyizweho n'abafise ubushobozi cyangwa ububasha b'Abarundi baba abasirikare cyangwa baba abanyapolitiki ubwa gatatu ntibashyizweho na leta ya kavamahanga ubwa kane nta n'umwe mwabo bose turumva yoba yaciriwe urubanza na sentare ikavuga yuko yahemukiye igihugu n'Abarundi ibyo ni byo bintu bine bizotuma bavuga bati twahaye naka na naka ariko abanaka na naka turabakuyemo ibyo rero urumva ko ari bya bindi byo kwigungira ko no gushaka gukoresha ugwenge ruhagaze ku bugumbi umukuru w'igihugu yaciye matora ibyo byo nagaharawe uwatoye matora n'abatwari badaciye matora bose n'abakuru b'igihugu bahagarariye iteka n'umutekano n'amahoro n'ibanga ry'igihugu
ego maitre d'or usikiri twibutse yuko mwahoze muyoboye urwego rw'abashingwamanza mu Burundi murakoze kuri kano kanya muha ijwi ry'Amerika
murakoze cyane namwe mugire umunsi mwiza
Banywanyi bakunze ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yafite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Shortwave. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira. 7325, 9685, 9815, 11995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13630, 15460, 15675, 17530, 5530. Guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 6040, 9970, 10170, 13630. Ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Shortwave. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tugeze muri Tanzania aho bamwe mu bageze mu zabukuru abagenda n'ubumuga n'abatishoboye mu nkambi ya Nduta y'impunzi z'Abarundi muri icyo gihugu babangamiwe n'ibibazo bitandukanye birimo icyo kubura ibiribwa, ubuvuzi n'ibindi. Bakavuga ko babayeho ubuzima bugoye nk'uko babitekerereje mugenzi wacu James Jovin ukorera aho muri Tanzania.
Urabona turashobora no kuza kwa muganga tukabura umuti nkaze ngo indwara y'igisukari ngo indwara y'umutima none nk'ibi byose ndabona ko bimbangamira kubera ntashoboye kurya indyo zarizo zose.
Inkambi ya Nduta ituyemo abageze mu zabukuru, abagendana ubumuga n'abatishobora barenga gato 7000. Ibitigiri bitangwa na HCR igice cyabo nibo baronzwe imfashanyo zikwiye, ibyo bigatuma umwidogo mwinshi mu badashikirwa n'izo mfashanyo. Abatuye mu mazone ari kure y'ibiro nibo kenshi badashikirwa. Bamwe mu bahaye ikiganiro cy'Ijya Amerika basaba amashyirahamwe agenewe gufasha impunzi kubaziganiriza udufaranga hamwe n'imfashanyo zose kugira babeho nk'abandi mu buzima bwo mu buhungiro.
Bari bakwiye kugira ati badufashe baduhe nk'agafaranga tugure utuntuzi tugure udusogoro.
Njyewe urazi ko nsanzwe ndi kimuga gikomeye nsimba amagara ntacu nihereza na kimwe. Nabona ko ndi mutama ngeze mu zabukuru none amashyirahamwe kama yoraba ko turi bimuga akazaradufasha
ukurya urabona tujyana amakara nayo y'ubuzima nayo akenda amese na mukongo sivisi ubu kindi mbona ko mu kiba amaboko none ubumva ngaho ubuzima tukitani tukise hano nuka
cyese no kubesha ngo ntagize ngo umunezero ngo ndafashwa cyangwa iki ko barafashije akagodoro barampa ko kuryama ko ngo mbona ndyama neza kugerekeye akagodoro bampaye nayo ibindi byifashanyo ibyo akabahasha baraduhaye naho nyine ntibaduhaga kwiye 40 none yoshitse umuntu ryari mpaka n'umwaka ugahera cyangwa n'ayandi agahera
ikindi kibazo gihambariye abageze mu zabukuru ni biribwa baronswa misi yose impunzi zironswa ubushaza hamwe n'ifu y'ibigori gusa ubwiyo mpamvu bisaba yuko bigurira byo gukabukanya kutagira amafaranga nacyo kikaba ikibazo nyamukuru
nkatubona mu batama batamakazi izo nge zuhuza yatugora gose niho kubaza ubushaza mukoboye ho oya kwe
nane rero urumva cyo mbona bo amashyirahamwe yozararaba ni ukubera udushaza baradudushaza ntitudukundira kututurya udukwi nituronka two guteka nyabushaza nyene tukaburya bubisi none urumva agasabune kandi ntituronka bakaduha rimwe mu mezi angahe impuzu zirahe bazikatunukira ko ivyo vyose rero urumva amashyirahamwe yoraba akazaradufasha turabaze
rero twari twaramenyeye kurya akanyama none ntako turya ntaco tufise tukagura nkuko bazakwiye kubura bakaduhindurira uduharage none ntako ntituje uduharage ntagatoke turya ntakumba titurya ubwo bugari nabwo baratwankiye bamwe bazo mbona nasaba byayibyo
nikuguma ngaha nyine ku muhana twitiriringa ntitu kibasha kuza gukorera agahera oyaye amafaranga turakeneye
uretse abatama bamwe mu bagendana ubumuga nabo baridoga yuko bataronswa ibyo bagenewe
barampa ibipapuro ndabitwara muri RPG ati mu muhe n'agakona zaragira ko murabona ko ata amagara afise yo gutambuka yamugaye hose iyo nkoni barigeze bayinda none munsi none urumva rese novuga ngo RPG ari n'ikintu idufasha akamatera ntibaduha abandi birirwa barayora reka turahuko nyene
mugaze basoye ngaha ndakora kwiza imyaka 4 y'abandi baronka impunzi nta n'impunzi nimuje barambwe imyaka 52 iyo babahaye amakanga ngo gwaruka kibato je nikara ngaha ku muhana nta n'ikintu cyo barampeza kwe darabye nticaye hanye nuko iyo nkana nkunguka impunzi nyinshi nakwe magenda gusa kabisa je nsa kuvuga mbere cyo muri yone se bampoye iki
no saba yuko bo dufasha buru kwezi bakaza baraduha nk'utwo dufaranga hanyuma kamba bakaduhindurira izonja bakaduhinga zibereye kweri bakadufata neza nk'uko natwe turi abantu nk'abandi kandi bakantwara no kwa muganga bakandabahoro no guma ngo barugenze ndamaze igihe batantwara ngo bandabize
batera akamo leta ya Tanzania bakiriye HCR hamwe n'amashyirahamwe yagenewe gutanga izo fashanyo kubitaho cyane no kudasobanura mu gutanga ifashanyo mu nkambi ya Nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania James Jovini iyi ya Amerika
urakoze James Jovin dushimire n'abagenzi bacu bandi batugejejeho amakuru atandukanye twabagejejeho tubashimire mwese mwari mudutaza amatwi ndetse nshimire n'abagenzi bangiye ku buhanga bw'ibyuma kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma mukomeze kugira ibihe byiza
Radio Ijwi rya Amerika yabaye ikivito cyacu Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye ikivito cyacu mu gukera igihugu cy'u Burundi yabaye ikivito cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye ikivito cyacu gushikiriza gushikiriza tukona turayaga tukahuza yo Ijwi rya Amerika radio Ijwi rya Amerika yabaye ikivito cyacu radio Ijwi rya Amerika yo yabaye ikivito cyacu Mugutera igihugu cy'u Burundi yabaye
igisubizo cyacu kugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu